Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza, ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye muri uyu mwanya. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje umushinga w'itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze, kwiyamamaza bizabera ku ikoranabuhanga.
Twagaragaje ko abajyanama rusange bazatorwa ku rwego rw'akarere, ariko kwiyamamaza bikazakorwa mu buryo online, bazimaza kakandateza mu buryo online, bashobora no kwiyamamaza bakoresha itangazamakuru.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi yararimo abisobanurira inteko ishinga amategeko i Kigali. Mu Burundi, Ubutaliyani bwahaye leta ibikoresho bya kijyambere byo kuvura abagore bafite indwara yo kuvirirana nyuma yo kubyara. Naho kuri Guinea, abakuru b'ibihugu bya CEDEAO bazakora inama ejo kuri coup d'etat ya Lieutenant Colonel Mamadou Doumbia. Ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Muri kumwe na Thomas Kamirindo. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyaherereho kuri Guinea. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu muri Afrika y'Uburengerazuba CEDEAO mu Gifaransa cyangwa ECOWAS mu Cyongereza bazaterana ejo kuwa kane kugira ngo biyige kuri coup d'etat yo muri Guinea. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru irambuye.
Iryo shyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu 15 byo mu Burengero bwa Afrika CEDEAO ryariyamirije itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé rigira gatatu mu cyo gihugu. Mu ndwi iheze, ibyo bihugu byarakuye Guinea mu bihugu bifata ingingo muri muryango, byongera birungika intumwa zija kubonana n'abasirikare bagize coup d'etat. Mu mushikiranganji w'iyica Ghana ajeje ubugendanyi Ayorkor Bochweye ari nawe arongoye akanama k'abashikiranganji baserukira ivyo bihugu, yatangaje ko intumwa zigiye kurungikwa muri Guinea zizoca zishikiriza ivyavuye muri uyo mubonano ku munsi wa kane. Bochweye avuga ko abakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bazoca bakorana hanyuma bagafata ingingo z'ukuntu bohinyiriza abakoze coup d'etat gusubiza igihugu mu nzira ya demokrasi.
Tuve muri Afrika y'Uburengerazuba noneho tujye muri Algeria. Umunyamakuru w'icyamamare witwa Mohamed Mouloud ukorera ikinyamakuru cyitwa Liberté gisohoka buri munsi yatawe muri yombi muri iki cyumweru. Muri iki gihe leta ya Algeria yibasiye cyane abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abatavuga rumwe nayo. Frederic Nkundikije arakomeza.
Bajeje umutekano mu gihugu cya Algeria bahagaritse uyu munyamakuru hamwe umwanditsi muhinga yanonosoye ururimi rw'Ikiberbere muri indwi. Ihagarikwa ryabo ribaye mu gihe hibonekeza umugambi wo gutuza abatavuga rumwe na leta mu ntara ya Kabiri. Bombi bagezwa kuba bari mu muhari witwa Mouvement Autonome de la Kabiri uharanira kwiyonkora. Uyu muhari ushyigikiye Abanyalijeriya bo mu bwoko buri ku rushi bw'Abakabira leta ivuga ko ari umuhari w'iterabwoba. Abo Banyalijeriya bobo barahakana izo birego. Abagabo bari mu bandi bantu barenga 200 bahagaritswe mu ndwi ziheze mu bintu vyibonekeza ko ari umugambi w'abategetsi ba leta ya Algeria wo guhasha abantu bose bafise agatima ko kwiyonkora katanguwe n'umuhari uharanira demokrasi uzwi nka Hiraka. Uyu muhari urafashije mu mugambi wo gukura ku butegetsi perezida wa Algeria mu mwaka w'2019 yari amaze igihe kirekire ku butegetsi nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru Associated Press. Uyu munyamakuru Mohamed Mouloud akorera ikinyamakuru cyandika mu Gifaransa Liberté yahagaritswe ku munsi wa Mungu, yagezwa gukwiragiza amakuru y'ibinyoma, kuvuga nabi umwe bw'abanyagihugu hamwe no kuba mu murwi w'iterabwoba.
Noneho tujye muri Angola. José Eduardo dos Santos wategetse igihugu hafi imyaka 40 yatahutse ejo. Yari amaze imyaka 2 n'igice mu buhungiro yari yarishyizemo ubwe mu gihugu cya Espagne. Nayo ni inkuru tugezweho na Frederic Nkundikije.
José Eduardo dos Santos yatahutse ejo ku munsi wa kabiri kuva agiye kuba mu gisagara cya Barcelona muri Espagne mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2019. Yavuye ku butegetsi mu myaka 4 iheze, nyuma y'imyaka 40 yari amaze ari perezida w'icyo gihugu cyo muri Afurika kigira kabiri mu butunzi bw'ibitoro. Yabaye umwe mu bategetsi bo muri Afurika bamaze imyaka myinshi ku butegetsi. Yasubiriye Joao Lourenço yari itoje ku giti cy'umugambi MPLA mu majambo avunaguye. Yamara Lourenço yaciye atangaza abatari bake mu gufata ingingo zihutirwa zo gutohoza ibyaha bya ruswa ku ntwaro ya dos Santos, harimo ibyaha byagirijwe umuhungu wiwe José Filomeno dos Santos hamwe n'umukobwa wiwe Isabel dos Santos. Gushika ubu dos Santos ntaragirizwa ibyaha bya ruswa, atahutse mu gihe umugambi wiwe MPLA witeguye gutunganya inama nkuru mu kwezi kwa 12 hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe umwaka uza.
Juti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22 turi no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu amakuru y'ibiyaga bigari aya makuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yatoye umushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora y'inzego zibanze aya matora yarateganijwe mu ntangiriro z'uyu mwaka maze arasubikwa kubera icyorezo cya virusi ya corona ibindi tubibaze mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Kuyu mushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite guverinoma yari hagarariwe na Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yasobanuye ko imwe mu mpamvu yateye leta gusubika amatora y'inzego z'ibanze agombaga kuba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ari ubukana bw'icyorezo COVID-19 itaganijwe ko hatagize igihinduka aya matora yaba mu kwezi kwa 9 no kwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'2021 kuri inshuro Bwana Gatabazi yabwiye abadepite ko kubera ingamba zashyizweho mu kwirinda icyorezo COVID-19 byabaye ngombwa ko batekereza kuri aya matora na cyane ko nta wuzi igihe icyorezo kizarangirira
byo rero byakomeje gutuma leta yibaza ko nubundi COVID-19 ishobora kuzamara igihe kuko ni ibintu tabaho bizarangira cyangwa ejo bundi so hatetezwa rero uburyo ki twagabanya guhuza abantu ku rwego kampeni zisanzwe zikora zigahuza abantu benshi ariko tugasanga ko nubundi ibintu bisaba abantu benshi bibera ku rwego rw'abajyanama rusange nkuko byasobanuwe n'abadepite banyuranye batanze ibitekerezo bagaragaza n'ibibazo ariko muri iki gihe byo ntabwo ariko bizagenda kwagaragaje ko abajyanama rusange bazatorwa ku rwego rw'akarere
aya ni amatora areba abajyanama rusange ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'uturere minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuga ko mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 imihango yo kwiyamamaza kuba kandidi zizakorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga
kwagaragaje ko abajyanama rusange bazatorwa ku rwego rw'akarere ariko kwiyamamaza bikazakorwa mu buryo online bazatanga kandidati zabo ku buryo online bashobora no kwiyamamaza bakoresha itangazamakuru bakoresha radio z'abaturage bashobora gukoresha impapuro zigenda zigashyirwa ahantu runaka abaturage bashobora kuba basoma hari uburyo bwinshi buzakoreshwa butazatuma abaturage bashobora guhurira hamwe kugira ngo babe bakwanduzanya COVID-19
hari abadepite bagaragaje imbogamizi zishingiye ku kuba ikoranabuhanga rishobora kutazafasha biyamamaza kubera rikunze gutenguha abarikoresha
ukurikije experience tugenda duhura nazo natwe turikoresha umunsi ku munsi tugiye ujye kubona ukabona network iracitse aha rero nagiraga ngo mbaze ingamba zihari kugira ngo ukwiyamamaza kuzakorwa n'abantu bo ku nzego zitandukanye ku bice bitandukanye by'igihugu uburyo kwazakorwa neza kandi abantu bagatanga ibitekerezo byabo
kuri iyi ngingo guverinoma yizeza ko hirya no hino mu gihugu hagenda hongerwa iminara kandi ko aho byananirana abaziyamamaza nabo bashobora gukoresha ubundi buryo
mu minsi ishize hari ahantu henshi hadafite network ariko najya kugabisha ko muri kino gihe cy'umwaka kuva mu ntangiriro z'umwaka turimo hari iminara igera kuri 67 imaze gutunganywa no gutangira gukora ku buryo byaje bice by'abaturage b'uturere bitangiraga network hari njya kwa perezida tukasabye ko byihutishwa ko abantu bose baboneka neza rero iminara nyinshi imaze gushyirwaho
ni amatora nko ku bajyanama rusange ku rwego rw'uturere azakorwa mu buryo buziguye hifashishijwe impapuro bitandukanye n'uburyo bwari busanzweho bwo gutonda imirongo inyuma y'umukandida runaka abadepite bagasigara bibaza uburyo ihame rya demokarasi rizubahirizwa muri aya matora uyu ni depite Itari Nyirabega
ndagira ngo nyakubahwa ministre yongera dusobanurire ukuntu bitica principe ya demokarasi yuko umuturage yitorera akaba yitorera uburyo butaziguye cyangwa se akitorera uzamutorera uburyo buziguye aha rero ndagira ngo numve umuturage uwo ari we wese wo mu mudugudu runaka ukuntu ku karere azumva yuko uwatoye yatoraga mu ijwi rye
Bwana Gatabazi waruhagarariye guverinoma yavuze ko ihame rya demokarasi ritirengagijwe muri aya matora y'inzego zibanze
principe ya demokarasi twaritekerejeho na cyane cyane dutekereza kuri ya principe yuko ijwi ry'umuturage duhereye hariya hasi ku masibo tugatora abahagarariye abandi namuzaga muri ne kutora tarato abandi bantu bamutoye nabo bari batuye nabana kugira ngo none byatutse muri wa muturage kugitike agenda bazagenda bazamukoje gutora principe ya demokrasi rero aha ibayigihererekanwa kuko kuntumwa
uyu mushinga w'itegeko ngenga rigenga amatora mu nzego z'ibanze wahise utorwa n'abadepite mu buryo busesuye biteganijwe kure muri buri murenge ibiro by'itora bizaba birimo abantu batatu usibye kuba aya matora azaba mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 guverinoma y'u Rwanda iravuga ko ubu buryo buzaba inzira yo kugabanya ingengo y'imari yari isanzwe ikoreshwa mu gutora bagira ubusabe bw'irya Amerika i Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835 noneho tunyarukire mu Burundi uyu munsi leta y'Ubutaliyani yashyikirije umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angelina Ndayishimiye imfashanyo z'ibikoresho bya kijyambere byo kuvura abagore barwaye kuvirirana iyo batabyariye kwa muganga ibi bikoresho bizashyirwa mu bitaro mpuzantara birimo byubakwa igitega umurwa mukuru wa politiki ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ibitaro mpuzantara vyubatswe igitega ku mugwa mukuru wa politike bigenewe kwakira abakenyezi bagwaye ingwara yo kujojota canke iyo bita ingwara yo mu kigo vyaronkejwe ibikoresho vyo kubaga abagore bafise iyo ngwara. Ambasaderi Massimiliano Masanti aserukiye igihugu c'Ubutaliyano mu Burundi afise icicaro i Kampala mu Buganda niwe yatanze iyo mfashanyo yaseguye ko ari ibikoresho bifise agaciro k'100,000 vy'amadolari ya Amerika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelique Ndayishimiye yakiriye iyo mfashanyo kuri uyu wa gatatu yamenyesheje ko ije hageze kuko iri mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ngwara biciye mu mugambi wa Fondation Bonne Action mugira neza yashinze
tubanje kumushimira cyane kubona yaje kutwereka ko batayaga amasigara cyicaro uno munsi rero aca tubwira ko ibikoresho byamaze gushika bizonadufasha no gukoresha ngaha kuri polyclinique mugira neza tuba turubaka ahasanzwe havurirwa abakenyezi bagendana indwara zo mu kigo batubwiye ko byashyitse biri muri farumasi ya Ken kubera twemereye ko n'ibindi bisigaye azoza arabituzanira bukebuke
iyo ngwara yo kujojota abandi bita ingwara yo mu kigo iterwa n'ingorane zishikira umukenyezi ariko aribaruka mu gihe atibarukiye kwa muganga nk'uko uyu muganga yabisiguriye abamenyeshamakuru igitega ku mugwa mukuru wa politike
umubyeyi yamaze umwanya muremure ari kubise cyangwa akabise umwana muniniya ugereranyije nuko umuhora yateza guca mu ngano ibyo bitabase iyo rero umwana amaze kumenye kumara umwanya muremure cyane aribwo umuhora bidakunda kasohoka ibiyumva byiwe yashobora kuremera hajya mu bigo by'irondoka by'umukenyezi ibyo rero birashobora gutuma haca haba n'igikomere igikomere kigaho umuhora umwana ari gucamwo hanyuma bigaca bituma haba imigenderanire hagati y'uwo muhora n'agasaho k'umukoyo canke n'ahajya haca umwanda mukuru umukoyo canke umwanda mukuru biko birajojota abafise n'akamoto kameze neza bigaca bituma abandi bantu bamuhunga
bamwe mu bagore bafashwe n'iyo ngwara bemeza ko ibatera ingaruka mbi nyinshi ku magara yabo no mu kibano kuko mu miryango baca baba nk'ibicibwa
sina ntare twaragumanye mukabo yararondeye uwundi mugore kubana aho nyine muri uko ruko ko ndabinetse rewe kuko nta kundi noza ndabigira
kubw'umuganga akunze gukurikirana ingwara abagore barenga 500 bafise ingwara barakirwa ku mwaka yamara yemeza ko ikira kandi umuntu ashobora no kugirinda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buhamagarira abakenyezi bose kwibarukira kwa muganga kugira ngo bikingire ingwara yo kujojota canke yo mu kigo maze nayo iranduranwe n'imizi. Psyclaveni Nkuru, Kigali, kubw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, tugume mu Burundi. Umwaka w'amashuri 2021 na 2022 waratangiye, ariko bamwe mu bana cyane cyane ab'imfubyi barabura ibyankenerwa by'umwihariko ibyo gufungura. Abakenyezi n'abigeme bamwe na bamwe biyemeje kugira icyo babafasha. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na babiri muri bo, Kamikazi Sandrine na Chancel Bamuhaye, bafite amashyirahamwe afasha abo bana b'abanyeshuri batishoboye. Umupfasoni Kamikazi aratangira avuga impamvu yatumye afata iya mbere.
Ikibazo uno munsi igwirana ry'abana b'imfubyi irikwiragwira cyane bivanye n'ibihe by'uko turabandanya ducamwo mu isi ya none. Tunariyumviriye iyo ni ba bana batagira abasinzi ibandi bazobatekereza impamba. Rero jewe cantihihangira tavuga nk'imana iri mu isi y'abakiriho n'ahazobari abana batatu bari mu bihe bigoye urabafasha izobatekereza impamba y'umunsi. Nk'uko ijambo ry'Imana itubwiye ngo dusabe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, urumva sindabaha byinshi n'abo dufashanya duha byinshi bahimpamba y'umunsi.
Ego ni byiza cyane kuko burya wewe utanze impamba y'umunsi kumure n'ubundi araza akamuha iy'uwundi munsi, bikaba biramusunitse iminsi itari mike. Ni nacyo gituma kumbure twasanze mutari bake muriko muragerageza gufasha muri ubu buryo. Chancel nawe nyine twumva ari muri icyo gikorwa nyene. Chancel nawe ndakeka ko wagize umutima w'impuhe, umutima w'urukundo kugira ngo utangure iki gikorwa. Turumva ko wihaye umugambi wo kuja hamwe n'urundi rwaruka mukarondera amatongo mukarima mukagerageza kuronka imfungurwa. Tubwire nawe ibijyanye n'ibyo bikorwa murimwo, ingene wabitanguye, bimeze gute?
Murakoze cyane. Twebwe kugira dutangure ibyo bikorwa, twatanguye nk'urwaruka nk'abajene bakiri bato, turakunda kugira ibyo gutembera, twaja ku mamigi turistika mwamwe twayatembereye ay'igihugu cacu. Rero icyo gihe twari twatembereye ishyamba ryimeza rya Kibira, riri muri aho ku ruhande rwa Komini Bukeye mu ntara ya Murarambya. Kuri urwo ruhande rero hariho site yitwa Busekera ibamo abasangwa butaka, abo benshi bakunze kwita abatwa. Aho hari mu mwaka w'2018 rero, niko kuvuga ati tubonye abo bana bahaba benshi babishijweho no kuja kwamura amufe mu ibarabara baja kuyadandaza hagiye Bugarama ntibiga. Twebwe icyo gihe twabona umenga abo bana babuze ibikoresho by'ishuri gusa kugira baje ku ishuri. Rero tugiye hamwe twaragarutse i Bujumbura turahimiriza urundi rwaruka tubishishije ku buhinga ngurukana bumenyi, hama turashobora kwegeranya ibikoresho by'ishuri turashira mu bana. Ariko naho twabikoze twaguma tubona uwo munsi cyane ejo abana babandanya baheba ishuri muri abo bana twariko turafasha. Twatanguye turiko dufasha abana 93 aribo duha ibikoresho by'ishuri mu mwaka w'2019. Ariko mu nyuma twahavuye tubona yuko abo bana bafise n'ikibazo cy'inzara, kuko imiryango babamo usanga ata matongo bafise babona no kuja gucingero. Rero iyo umuntu abishijwe no kuja gucingero, uno munsi arashobora kuronka cyangwa ejo ntaronka, bikaca biba ngombwa yuko n'abo bana batangura kwironderera bakiri bato, bigaca bituma bada ishuri batagijukira. Muri icyo gihe wacu usanga n'ibyo bikoresho by'ishuri twabaronke biriko biba ikagusa, kuko ntibabikoresha. Hari ababigurisha, hari abaja ku ishuri ariko ejo bagasiba, kuko kenshi bavuga ati hakora mu nda, umwana ntashobora kujya ku ishuri uno munsi atashe agasanga umubyeyi ntacyo yamubikiye ngo aronke motivasiyo yo gusubirayo. Rero niho twahavuye tuvuga ati reka turondere ubundi buryo twoza turagaburira abo bana. Rero mu kwezi kwa mbere twaratanguye umugambi twise dusangire uwo mugambi nuwo tugiye hamwe n'abavyeyi twebwe turarondera uburyo bwo gukotesha imirima bwo kurondera imbuto hamwe abavyeyi nabo bakazana amaboko bakarima kugira turonke ibyo tugaburira abo bana rero no mwaka w'2021 no mwaka w'ishuri w'2021 ushira 2022 niho dutanguye kubagaburira dufise abana 189 muri bo 156 biga mu ishuri ryo guhera mu wa mbere kuduga hama 33 nabo ni abana biga mu ishuri ryo kwimenyereza twashinze muri ico kigwati nyene cibusekera ego
nakoze cyane no kuvuga murafise ikigwati turaza kukigaruka ko twumve ingene ico kigwati kimeze ubuzima bwacu uburyo bwacu mpindukire ngaruke kuri madame Kamikazi Kamikazi none wewe urumva nuko tubyumvise hari igihe umuntu aja gufasha umuntu agasanga afite ibindi bibazo byinshi atari yiteguriye mwebwe rero mwabonye yuko ahanini mwoshimika cyane cyane gufasha abana kubijyanye n'imfungurwa kuko turumva yuko mwari mwaratanguye mubaha ijambo ry'Imana imfungurwa muri aka kanya nico mushimika ko nico mwabonye yuko mutegezwa gushyiramo ingufu muri kino gihe
eko muri kino gihe tubaha ifungurwa ko umwana atariye ibyo kunda yuko yiga hanyuma muri kino gihe cy'impango y'ishuri naho kuko turafasha hari n'abana tuko turafasha aho kanyene Chanceline turi hamwe naze ndikufasha ngaho mu kibogoye imuranze urumva ni hafi cyane y'ibusekera kuraba tukamenyana nganye saguha umugisha hanyuma dusanzwe dufise abana 54 ngaho mu kiboboye turafise n'ikindi kigo cyitwa Mezo Iratabara kiri mu Rutana aho hari umusore yagize umuhamagaro umuhamagaro atangura kurera abana ageze kubana 22 mugabo biramugora cyane kuko ari wenyine nawe turi kumwe cyane aho twaganiriye maze tumumenyesha n'abandi kugira ngo bamushikeko turabe yuko twebwe nk'abana b'Imana tuko turaja mu ijuru dufashe bano bana bifuje ko umwana niwe kazoza kejo aha nahi gucumbura twafise abandi bana bifuje bashaka kuri 54 twahaye ibikoresho by'ishuri kuko murabona ko hageze twebwe nk'ishami mpamba y'umunsi kuko turakora muri ubwo buryo kuko uno munsi watanguye amashuri kuko turakorera kugira ngo aba bana b'imfubyi nabo bashobore gutangura ishuri bafite ka gakaye bafite ka gakaramu nabo biyumve ko atari bonyine ahubwo hari abandi babyeyi Imana yabazaniye
ego nkuko twabivuze turumva ko mufite icyo bigo muri ko murafashamo abana byo bitandukanye ibigo by'abandi mucamo nabyo nyine mukabifasha none mu gutangura kugira ngo mubafashe cyane cyane nk'abo ngaho ibujumbura cyane n'ahandi iyo mwegereye abo bana mubatereka tubafashe uburyo mutangura n'ubuhe buryo muba mubandika ku rutonde aho mubasanze habari mu ibarabara cyane mu miryango yabo abo bana bakenye uburyo bworoshe bwo kugira ngo umuntu afise icyumviro nk'icyiwanyu yotanguriramwo ngo babure ubuhe mwebwe mwabitanguye gute kugira ngo mushe ku rutonde kuko hari igihe ubusanga utanguye ugasanga haje abana benshi cyane gose ugasanga ntibikunze umugambi wawe urapfuye watanguye gute kugira ngo ushobore gufasha bushoboye
barajewe nari nsanzwe ntari hafi ishyirahamwe ryarahaye akazi umuntu yoriserukira hano mu gihugu hanyuma akaza aragenda mu ntara nk'uko kugira dukorere Muramvya twaragiye turaganira n'abasanzwe barongoye agacimbiri turaganira n'ishengero ryari hafi kugira ngo ntidukorere mu mpande zimwe abarongoye agacimbiri bakazana abana bake abarongoye mu ishengero nabo bakazana abana bake kugira ngo nabo biyumve ko turiko turakorera hamwe tutariko turarobanura ku madini ahubwo turiko turaba umwana ababaye hanyuma mu Bujumbura nako nyene twaciye mu ishengero nyene turabaza tunabyati dukeneye igipigiri kingana uku bivanye nibyo twari dufite hanyuma uyarongoye ikigo nawe yaratwituye atubwira ingorane afite tukamubaza abana afite hanyuma araduha igipigiri muri urwo rwego rero cadukoranya ba bana tukabandika tugahita tumenya mbega dufite abana bangana gute wumva aha mu Bujumbura turafite abana 56 ruguru turafite abana 54 mu Rutana naho dufite 22 aburumva turabandika nyene bivanye n'ingorane kandi n'umuntu atwegereye hanyuma tugaca twiga ukungene dushobora kubashikako nuko
urakoze cyane ama nawe Chancel ndumva yuko abana ari benshi cyane muri kumurafasha muri iki gihe 189 ntihenze numva ari benshi cyane bo mwabegeranije gute mumaranye igihe kingana gute kugira ngo mukore igikorwa cyanyu neza nk'uko mubyifuza
urakoze cyane twebwe twatanguye mu mwaka w'2019 niko novuga yuko twatanguye ibikorwa neza byo gutangura ibikoresho by'ishuri abo bana rero mu kubitangura nabivuze twe twahashyitse nk'izindi ngenzi ariko biradukora ubwo novuga yuko icyadukoze ko cyane ni uko muri iyo site muri icyo kigwati kugeza uno munsi nta mwana n'umwe ariga amashuri ngo ayaheze kumva yuko uno munsi hari hahantu muri Androwa iyi canke iriya hashobora kuba haba abantu dufate nk'amajana 5 nk'akarorero gatoyi mu gugasanga muri abo numwe ariga ishuri ngo ariheze n'ikintu cadukoze ko cyane ku mutima kuko abo bana nibo Burundi bw'ejo twe turiko turagenda ariko nibo bazosigarana iki gihugu cacu none muri bo ko tuzi yuko iyo umuntu agiye ku ishuri aruguruka amaso araca ubwenge akamenya byinshi none abo bana turiko turabasigaza inyuma tuvuga yuko indero ariyo yugurura imiryango bo urumva turiko turabasiga inyuma y'umuryango ntituriko turashaka yuko imiryango nabo yuguruka icyo kintu cyaradukoze ko kubona abo bana nta muntu umwe afise barabira k'akarorero twebwe iyo twakuriye iyo tuvuka hari gusanga ababyeyi baduha akarorero ati ni ifo yuko wiga uzogura imodoka nziza nk'iya kanaka ifo ko wiga ube mwarimu nkanaka ube dokta nkanaka ariko bo muri uno mwanya nta karorero mu kibana aho babaye bashobora kugira rero ibyo biri mu bintu byadukoze ko cyane kumva yuko twebwe iyo turi nyamba turi mu gisagara cya Bujumbura canke he turiko turatera imbere ariko hari hahantu turiko turasigaza inyuma none twaba turiko turatera imbere hari ahandi ahantu turiko turasigaza inyuma ejo canke hirya ejo Burundi bwacu buzaba bumeze gute
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu Oriana itangishaka yaganiraga rero na Kamikazi Sandrine na Chancel bamuhaye bafite amashyirahamwe afasha abana b'abanyeshuri batishoboye nshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama